Mwanamke mtii mwese mukunda kiganiro dusangira ijambo kiganiro mugiye gushikirizwa na Frederic Nkurikije uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane gose, ikibazo cadutse mu ndwi iheze aho umushikiranganji w'Urundi yatangaje ko ashize mu ngiro ingingo ya sentare ivuga ko umukuru w'umugambwe Pronawe muri ico gihe Charles Nditije atariwe mukuru mugambwe yagenwe hisunzwe amategeko, akaba rero akaba yavuze rero ko umukuru mugambwe yemewe n'amategeko ari Bonaventure Niyonkana. Ivyo rero vyaciye bituma aba ingwari mugambwe Uprona, aho vice president wa mbere Bernard Busokoza yaciye nawe w'ico gihe yaciye afata ingingo yo gufuta ingingo yatangajwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati Edouard Nduwimana, maze ivyo bikaca bituma umukuru w'igihugu akura vice president wa mbere w'Uburundi. Ivyo rero byaratumye haba ingorane zakurikiwe n'uko abashikiranganji bose batatu bahurikiye mugambwe Uprona baciye batanga imihoho, gushika rero akaba atanyishu iraboneka. Ndi kumwe n'abashikirantahe bajejwe cyane cyane n'icyo kibazo, ikahamwe n'abakurikirana icyo kibazo. Ndi kumwe na Patrice Désiré Yamuremye, nkaba ndi kumwe kandi na Francis Ngaruko, tukaba kandi turi kumwe n'umushyira na Evariste Ngayimpendana. Uyu munsi rero tujye kuvuga kuri icyo kibazo, tuvuge cyane cyane ku byerekeye nyandamuvano nyamukuru canke umuzi w'ingorane zoba zihari haba muri leta canke haba muri Uprona. Muri imyaka turimwo hari ibintu kenshi na kenshi bijanye n'uburyo bwo gutorera inyishu amatati abantu bashobora kwisunga kugira ngo ibibazo ntibirinde kushika mu bihe usanga bigoye bishobora gutuma eka n'umudugararo waduka mu gihugu. Ntarinze kubatesha akanya rero, nashaka ntangure mbaze Patiri Désiré Yamuremye atubwire ubwa mbere na mbere uko abona icyo kibazo. Icyo kibazo kiramaze kuba ikibazo gihambaye cyane gusa, ariko umuzi wacu mwebwe mwibaza ko woba urihe ku turazi ko hari ingorane zagiye zirashika cyane cyane abategetsi bahindagurika cyane gose mugambwe Uprona, twovuga vice president kuva no ku gihari hakiri aba premier ministre. Mbega umuzi w'ingorane uko mubibona mwebwe ni nk'uyuwe?
Ntanga ngufi cyane pe nibaza ko umuzi w'ikibazo urimo ari mizi ibiri umuntu yobona. Umuzi wa mbere uri mu murango w'adasigana Uprona ubwawo, umugwa wa kabiri nawo uri mu nyishu leta ikiha iyo ngorane y'umugambwe w'abadasigana Uprona. Iyo ugiye kuraba neza urabona ko ibihumbi bibiri na cumi biheze umugambwe w'abadasigana Uprona usa n'uri kimwe ibihande bibiri, ariko bagerageza kumvikana mu mbone bamwe bari kimwe ibihande, hari bimwe bimwe batumvikana ko bariko barumvikana ko gashe bibazo ati mbega ibyo bintu bariko barumvikana ko byaryohera urundi ruhande, no kuvuga leta y'Uburundi na cyane cyane umushikiranganji ajejwe gutunganiriza imigambwe kugira ngo aho niho twoshimikira niho ikibazo gisha gihagara byose rero bigasha bihagarara ku byerekeye ibibanza bitandukanye imigambwe ironka kubera amajwi iba yaronse, kuko niko arusha yabigiriza yibaza ni tanke tukiri muri ibi bintu by'ugusangira byari byiza mugabo hazokwama ingorane mu migambwe kuko bazokwama bapfa ibibanza ninagiraje muri iki ninagiraje muri iki ntagira ni umugambwe ubwayo iyo witunganije ntiborosa aho bawumenera mugabo uko mbona ubutegetsi bumeze n'ubushaka bw'intwaro hagati buri gihe baraza bawumenera baca bamena.
Ariko mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'inyishu leta iha ivyo bibazo biba vyadutse mugambwe Uprona. Murashaka kutubwira ukuntu mwebwe mubona inyishu leta iha ivyo bibazo vy'umugambwe Uprona?
Uko ndiko nabona ingene leta yahaye inyishu ugiye kubiraba neza urabona hariho urubanza rwari rwasokowe nabo gwega baca bavuga bati urubanza ko rusokowe bati dukurikiza ivyari vyabaye mu isentare y'iyindi mbega ikurikiza amategeko cyane ikurikiza amategeko ibyo byose urumva ni zuguru mugabo umuntu agaca avuga ati mbega uko kushaka kwiyunga kwari gufise hari inyungu kwaca guha abo bari basangiye ubutegetsi nabwira ngo umuntu yagaragara ikibazo kuko ujya mu uvuka ibihumbi bibiri na cumi wari warateguye ingene bokorana n'umugambwe ari watsinze amatora kugira ngo babe abapartenere muri leta kugira ngo aho niho oyi ahagaze ikibazo.
Mushya naye nawe Evariste Ngayimpenda, hariho ikibazo bavuze cyane rwose gishobora kuba kiri mu mugambwe Uprona, ariko naho mwariko muri yunga mbe uko kwiyunga k'umugambwe Uprona ni ukwiyunga kuvuye ku kubwizanya ukuri canke kwa kugira ngo ba iyo mice ibiri ije hamwe igire ikigwanije leta yo biri kurashikiriza
cyangwa nashaka kuvuga nuko ingorane zari zimaze iminsi mu muganga w'abadasipana itona ingorane zisanzwe cyane kandi ingorane ziba mu migambi yose gusa muganga w'abadasigana kumwe kubera abamenyereye ingendo ya demokarasi ingorane zibaye ziravugwa kandi mu mategeko y'umugambi harimo ingingo zikwiye kugira ngo ibibazo byose bitorerwe inyishu ikibazo nyamukuru rero ntigihagaze ku ngorane ziri muri itona kandi gihagaze ku ibyo bintu by'ibibanza atati ari karavuga none ibibanza ubundi biri ngaho ntibagende bayitore ingorane ahiye ni uko dufise ubutegetsi kuva kendidesitigi ishyikira ubwo butegetsi indoto yayo kwama ari gusambura umugambi w'abadasigana itona yabitanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu bizakunda neza ejo bundi ishaka kuyandanya iciye ku cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Mungu n'ikibyerekana ni uko ingorane twari twazitoreye inyishu twumvikanye ingene tugiye kuzitorera inyishu yakubera ubutegetsi bukomeye
hari abantu benshi batemera ivyo birego bivuga ko umugambi uri ku butegetsi uriko urondera gusambura umugambi w'ipona kuko indyane ziri mu mugambi w'ipona ziri nko mu migambi nka yose no muri CNDD-FDD naho nyene uyu mugambi urimo ikibazo nyamukuru nca wakiri mu mugambi wanyu mwebwe nyene
ikindi cyo kwemera cyangwa cyo kwemera je turabifitiye ivyemezo turabifitiye ivyemezo guko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kimwe komite nkuru y'umugambi na cumi na rimwe komite nkuru y'umugambi yari yakuye amaboko kuri Bonaventure niyo yankana Bonaventure niyo yankana ashyigikirwa n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Terence Nyirinkwiza kubera yari acuditse na CNDD-FDD ubu naho yahejeje manda yiwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri wenyine aragirisha n'amatora nibaba bisabugize yuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati asubira akamufata akamutereka ku mugambwe kandi amaze amezi ashika cumi n'atanu yarasubije amaze amezi ashika cumi n'umunani ikiringo kiwe cyari cyarahezwe gushikaho komite nkuru y'umugambi ku bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana imwihakana ukaba tuzi yuko komite nkuru y'umugambi mu mategeko atunganya umugambi w'abadasigana itona yari ifite ijambo rya nyuma mu byerekeye ubuzima bw'umugambi wusigura gute ko ku bice mirongo icyenda na bitanu ku ijana imwihakana mugabo umushikiranganji w'intwaro yo hagati agaca avuga yuko n'ubu nyene ngo ategerezwa buswa bugakombwa atumiza ni kibazo ingene ubutegetsi bufise intumbero yo gusambura umugambi
reka tubaze n'umushikiranganji Francis ngaruko atubwire uko ntabona icyo kibazo mbega hariho benshi bavuga ko ikibazo cyo muri Iprona gihambaye cyane rwose ku buryo hariho nk'abafite ivyiyumviro bishasha ugasanga abandi bakifise ivyiyumviro vya kera aribo bagomba kugota umugambwe bakawubuza ko utera imbere eka bakawubuza ibikorwa vyo kubaka abo bantu mwe mubabwira iki ivyo bavuga vyo bari ivyo kuri
erega nize nyine urumvise urumva ko nide ariko aravuga n'ivyiyumviro vya kera akica urugo karuvamwo sinzi ko leta ariyo yitwariye niyo yankana abitwariye muri sentare ntayinyuzwa nabo nyine umushingantahe ngayimpenda nabo bari kumwe nibo bitwariye umushingantahe honorable niyo yankana urubanza ruracika none ubu ntibakunze kuba urubanza babaciriye kandi rwabahaye uburenganzira bwo kwinjira mu nzego kandi bagaca bagira ayandi matora ubu bararuhakanye urumva bariko barondera intandaro ahandi bama bariko baratera basebya abantu gusa bavuga bati bora ingorane ziba muri CNDD-FDD ingorane zivayo gute ingorane ziri muri Iprona z'abantu badashaka kuva ku butegetsi muri Iprona bamwe bafise ibyo byiyumviro byo kwa maturiko turahangana ha gutanga ibyiyumviro byubaka ingingo uno munsi ishyiraho honorable niyo yankana kugira ategura amatora ni ingingo iriko ishimangira ingingo yavuye muri sentare ntahinyuzwa none gahemo ninde ari hejuru y'amategeko wewe abantu baritura ubutungane bwaheza kubuzuriza bagaca bagaruka ngoya kuko hari ibindi bagiye kwihereranya ngo bakore hanyuma ukazubona barasohoye amatangazo atagira epfo na ruguru twebwe nibaza ko ari ibyo byiyumviro bya kera
bakirondera kwama duhangana nabo dusangiye politiki ori uko twumvikana kugira dutorere inishu zirama ibi ingorane z'igihugu ingorane rero nyamukuru bashinga ntaye nabantu bahaye batwumvira ziri muri pro na hari ndani nibasubira kuzironderera handi ibyo byo nibyo yusamba urugwiwe wa mutiza umuhoro sinovuga ko nabandi bake batari ko bamuca baduca mu ryahumye
mushya ntahe imbere ko mpa ijambo Patri Desire ya muremye nashaka mpe ijambo Evariste Ngayimpenda agira ico yishura mu jambo make cyane gose
make cyane iyo Francis ari kanyagiriza ko ufite ibyumviro bya kera tunganyije niyo yankana nta myaka ndamusumbya urumva rero icyo sino kirandira ko abo bari kumwe bose imyaka yabo ndayizi icyakabiri bega izo manza vuga ko mbona zari zasomwe mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi cumi na kabiri hari amezi cumi n'atanu cumi na gatandatu Francis iyo mvuga neza icyagenewe gukurikizwa byabujijwe n'abadasigana cyangwa byabujijwe n'ubutegetsi bwa bindi byose icyakabiri mbega ko niyo yankana yahejeje manda yiwe yari yatowe kuri manda y'imyaka manda yiwe yaheze itariki zibiri y'ukwezi k'umunani ibihumbi bibiri na kane Francis yadusigurira icyamubujije gutunganya ikoraniro yegima yabujijwe n'iyi
Patri Desire yamuremye mwebwe abantu batari mugambwe ipona muvuga aho kuri kuri ico kibazo mukibona gute ni kibazo cabantu bari mugambwe ipona amaze imyaka myinshi cyane gose batashoboye guhindura ivyimviro batashoboye kwa justa ivyimviro vyabo kubihe tugezemwo canke ni kibazo c'ubutegetsi umuzi wacu uhagaze
oya imbere gutora umuti nibaza ko wumvise abo bantu babiri ndaruko Francis na Evariste Ngayimpenda ntawovuga ngo umwe ngo avuga ukuri cyangwa ntavuga ukuri ugiye kumva ivyo Francis avuga aravuga ati umugambwe badasigana ipona ukorana na CNDD-FDD mu butegetsi ati twebwe icyo twanka n'abantu boza bashaka kuzana iyindi ngendo yo kumenga ntitwakorana n'ubutegetsi atabo bantu rero n'abantu baba bari muri generasiyo imwe imwe emera nabo ati abo bamwe bamwe turangana kandi ni navyo ivyo avuze mugabo je nkavuga nti reka duhuze impande zibiri mugabo igitangiro cya mbere n'imigambwe iyo ari yo yose ubutegetsi kuba bwaracanishijemo ubugiraho buhera urabona ko ubutegetsi bwaciye buhera ku rubanza rwari rwashinzwe muri bamwe mu badasigana iprona ibyo rero ntawubimenyera mugabo iyo ugiye kuraba neza birakunda kuba mu mayeri birakunda kuba mu buhinga abantu bamwe bamwe bakoresha kugira bashike ku cyo babipfuza aha rero ntawobigiha yuko umugambo uri ku butegetsi nimba ufise ibintu wifuza woshima gukorana n'aboheza bakaborohereza kugira ngo ibyo bintu bishikweko kandi muri politike niyo bari kosa ikosa ni kubaha intigi kubaha umwango bahera ko mu kwinjira je nuko ndayibona kandi ngira ngo nka Profesa Ngayimpenda ndawewe ngira nkumbure nta bintu by'ibibanza iyo baharanira ariko ugiye kubiraba neza uko kundo ubutegetsi bupanze guhera Arusha hari ibibanza iprona yandikiwe uyu munsi twari mu biganiro na niyo yankana na Mboneko niyo avuga turabona ko iprona yari ibibanza byinshi yatanga atubonaho ifite bike bagaca bigabura ari benshi agaca avuga ati ngira ngo niyo ngorana agaca rero no guharuka yavuze ngo confidence generation ngo kutumvikana hagati yabo batangana mu myaka naho nkumbure abari hejuru yabo boba ari abantu bakuze nkaba yavuze bani bankana n'abangaruko nk'abandi rero navuga nti yafise umuti umugambo udasigana itona n'ahandi uri no kuwiga ndani mu mugambo ingorane ikibazo cy'umuzi aho cyavuye ndani mu mugambo kuko burya abantu basangiye umugambo barinze baza kwitwariranira haba hamaze kuba ingorane nk'umuryango burya nta rugo rusenyuka abavana n'umugore cyangwa n'abana biwe batananiwe n'ingene bonyine botorera inyishu icyo kibazo mu muryango wabo ikibazo rero umugambo ni w'umuryango umaze kucexpose le force publique umenye ingene abantu bafise ingufu kuri force publique bahita bakazikoresha kuko ntuzi niba bagukunda cyangwa bakwanga njye mbona nuko bibe
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose Francis Ngaruko mu ishami rya nyubwambwe iprona icyo kibazo cy'ibibanza ni ikibazo kihari naho umugambwe namwe mushikira nico kimwe mwogira ibibazo vy'uwundi z'urundi ruhande mwebwe umugambi mufise mubona ko kugira ngo murengere ico kibazo c'ibibanza mu bigenza gute hariho abategetsi benshi baba bafise duhinga bwinshi bwo gutwara bashobora kuba baraguye mu nkorero kubera hari hageze ko ivyo bibanza babivamo mwebwe strategie mufise kugira ngo ico kibazo c'ibibanza kiveho nimwaje hamwe nabandi musangi umugambwe wadasigana ni nkize
strategie tufise twebwe tubona nuko umukozi yohemberwa ku byakoze hanyuma umuntu akorera umugambwe umuntu aja mukuma mu banyagihugu umuntu yitahe neza yo mugambwe hageze akaja kwitoza bakamutora mugabo nihabe iyo migenzo ya kera uko abantu baje hamwe bakumvikana haba kuronka ibibanza mu mugambwe haba kubironka ibyo bibanza leta iba yadutegekanije ikintu kinyamukuru ingorane nyamukuru iri muri iprona nuko abantu baje hamwe bakaja kurenganya abandi ukaza wumva batanguye kwitwaza ibindi ngo banaka ngo nabayobe ngo banaka hari ikintu bari korakora ni mushireho demokrasi abantu batora barazwe uzoshaka kwitoza yitoze hama hageze gutanga ibyo bibanza babitange selon le mérite babitange kuraba umuntu abimerite nibatangure kuraba kamwana wa mama canke ngo hijya no hino ngo je urya ngo azomfasha iki nituzi kana amategeko muri iprona yarakwiye muri statut yarakwiye twari tumaze kugira na gushika ko nayandi mategeko yubahiriza ingingo ziba zafashwe mugabo ukacubona abantu bagize batangwe kwifatira mu gahanga abandi umuntu yakoze nituje mu matora haba bakunda iprona canke abo bari muri komite centrale batore baturya n'umushinga ntahe kandi aratwitaho mugabo ivyo by'umuntu acawe avuga ngo jewe ndanse agace yamamura akaja hanze agaca arindira amatora agiragere agaca zatangura arondera imayeri ngo reka nje kwiyunga kumbuko kwiyunga ari kuja gusangira ibibanza n'ivyo turiko turiyamiriza nimubironderera handi uyu n'umugenzi wabaye kuri mukasi n'umugenzi uheje kuba nabo bakaza bakaduhenda ngo bagiye gusubirana kumbe bamaze kugira iki guhinda bamwe nibaze tuje hamwe tusabe kongre baza niyo kongre twese duhuriramo hanyuma itore umukuru umugambwe naye ibindi bishimikiza bavuga ngo banaka ngo bakeneye ngo bakorana naka ngo hariho umugambwe CNDD-FDD mbe CNDD irafise ububasha wibaza ko twese wibaza ko hari abana muri iprona umuntu ashobora gutamika ijambo
Professor Evariste Ngayimpenda hariho ikibazo nka bose bahurira ku weka n'abantu bose bihweza biba mu Burundi ikibazo c'ibibanza nta wovuga ko atari kibazo gihambaye cyane rwose nabo muwa muvuga ko boba bakorana na leta naho baba baryohewe n'ivyo bibanza ariko utora inyisho z'ikibazo rero nyamukuru cyo kumuzi nico kintu gihambaye cyane rwose murashaka ku umuntu agwaye malaria bakamuvura gikomere malaria ntahica ikintu mwakora kugira ngo ingorane ziri mugambwe iprona zihere ubutagisubira inyuma ikanayo mashami yose ahere ikintu mubona mwakora niki cyane cyane kijanye n'ukuntu izo bibanza bitoba ari byo usanga bishira inyungu z'abantu imbere
ibibanza Francis ari karavuga igihe babigarangana twarabona iyo tubikenera natwe twari kubisaba nk'uko kandi babisaba abantu uno munsi bari kumwe na Francis uhereye kuri Bonaventure Nyirangana uno munsi no mu abandi bose abo bari kumuretse Francis nyine bakora mu biro by'itegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri ibyo bibanza
murahe ari biro ngoramo jewe sinige
nanjye navuze havuyemo wowe gusa abandi bose basize ibibanza nyine ibyo bibanza rero ntawubikeneye ntawubaze yego icyo duhurira ko ni muganga ibyo byiyumviro bya kera avuga Francis ntawigeze amubuza gufata ijambo mu mugambwe w'abadasigana ikibazo cy'ibibanza ikibazo n'abitwaza ibibanza bafite kugira ngo bahunyange umugambi n'ahandi umuti ntuguhe umuti ni kwicara basoma amategeko twebwe nyine twumvikanye ko tukayakurikiza tukayubahiriza tukongera tukayagendera mugabo ntituje kurondera inteko z'abapolisi n'ishinzwe ngo niwe wazohava baratwubakira
Ego mushana Evariste nkiri kuri we nyene nashaka ndababaze ibintu bimaze kuba mugambwe iprona aho mukubakura abategetsi aba premier ministre a vice president bamaze gushika nka batatu eka bakuru b'imigambwe yakugwa nabi cyane gose ivyo bakoze ugasanga byose gwijwe n'ubusa mbega ivyo ntibishobora gutuma abanyagihugu abadasigana cyane cyane bato bato bavuga ko atabarongozi bafise bagate bakadebukirwa babona ko abategetsi b'umugambi baba ariko rayo vya
abadasigana kubwire yuko igihe birukana Martende w'Imana abadasigana bato bato barimo igihe biyandika serivisi sinunguruza abadasigana bato bato barimo urumva rero ibyo bintu by'ibanza kandi bakwiye kubaha ejo bundi mukwiyamiriza Kerensius Ntunguza abadasigana bato bato barimo uyu munsi mukwiyamiriza Bonaventure Niyoyankana ni komite centrale irimo abadasigana bo mu gihugu cyose ahubwo twari turonse abitaho neza nyine abadasigana ikigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Bernard Busokoza Karoli Ndikinji ubona batotejwe nandi ubona batotejwe n'abadasigana n'abasirikare n'ubutegetsi ntitumaze imyaka itatu dutotezwa n'ubutegetsi ikibazo cy'ubutegetsi gishaka gusambura umugambi w'abadasigana kibikishije kuri abo ba Francisi nyene nk'uko nyine Francisi yabivuze ubusambura rwiwe umutije umuhoro
Moshe na Francis Ngaruko ikibazo kiri muri iyo prona kimaze imyaka myinshi cyane rwose abanyagihugu ntibajuragirika mbega abanyagihugu ntibasa n'abariko baradebukirwa babona abategetsi babo badashobora kumvikana cyane cyane abategetsi bo hejuru
erega nibyo niyo ngorane zirimo umuntu ariko aremeza yuko abadasigana ariwe wazarabarahirika ubutegetsi kuko urumva gukura umuntu w'umukuru ataca umwagiriza yagenda imbere y'amategeko y'umugambwe mugacamuhora bikaba byagiye mu kagwi k'abantu bato yewe mumubwire ko umuntu wo muri komite centrale ariwe bakuye umushinga nta sinunguruza ariwe bakuye Sahinguvu ariwe bakuye Nduwimana bigenda mu kagwi kabo basangiye gutega kahezo kuba bahashaka bagasha bahirika ubutegetsi nibyo bagize ejo bundi bakaduhenda ngo barasubiranye kumbe bariko bakuramo bamwe ico rero kutubaho ubutegetsi muri iprona kubuhirika umwanya wose umuntu bashize imbere umwe yamwifatira mu gahanga kuko hari ibyo batumvikanye ko agacarondera amayeri uno munsi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yarongitswe na iprona n'ukuri umuntu arabyuka mu gitondo ati jene narose kumukura akamukura ibyo rero uyu muco ni uri kurashinga imizi muri iprona uno munsi ugashobora bamwagiriza ibintu bitajya nk'ibizi bakarenga amategeko y'umugambwe ariho uko kutubaho ubutegetsi umuntu akama awifatira mu gahanga kandi agacaronka n'inguvu y'ukubuhirika ibyo ni byo turiko turiyamiriza ni haja amategeko akomeye abantu twarungitse mu nzego tububahirize kandi biranditswe mu ma statu biranditswe no mu bintu iyo tubarungitse turabubahirize muga ugaca wumva mu umwanya umwe umwe arabyiku aho niho ari ingorane ya padre leadership nta leadership buba bose bashaka kugira ico rero tutagikosoye uwo muntu duhaye amabanga tumubwira tutigenda dukorera iki ayo mabanga atayakoze neza nkuko twashaka tukaja tubishyira muri comité d'éthique de discipline igashobora kuba ariyo yonyine ifata ingingo bikaba ari procedure muga ari ibintu nk'ubu twabonye ejo bundi ingene bakura icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu na kamara mahagira ibintu byabaye amajambo yahavugiwe ateye isoni nicyo cyerekana ko umugambi w'iprona udataye ingendo ya kera itabuha inguvu iyo ngendo yo gufata umuntu w'umukuru hanyuma ibyo byatanguye murabibona aho byatanguye kuri bamukasi bikaja no kuri Nduwimana ugasanga abantu bakeyi nibo bariko baratoba kuko babyiyumvira ko bafite inguvu rero dusabye ko ibintu bija ahabona abantu bakama ariko ntibaze bararondera izindi imvo nuko ataba utegetsi bubaha muri iprona cyane cyane abo nibo niko ndavuga bo abo bangayimena
reka na Patri Desire yamuremye rihweza ibintu n'ibindi yamaze kubona byinshi cyane gose mu Burundi mbega icyo kibazo kidahera cy'ukuryana mu mugambwe iprona ntikiri muri iprona gusa kiri n'ahandi mu bindi bigambwe mbega icyo kibazo ntigishobora kugira ingaruka mbi ku badasigana babona ko bariko barajuragirika muri iki gihe
icyo kibazo umugambwe iprona utagitoreye inyishu mu maguru masha urakutera tujya mu matora y'2025 kizogira ingaruka mbi ku mugambwe iprona utikuki urabona iyo ugiye kuraba ingene amatora atunganijwe mu Burundi ingene n'ingene abantu batora
naho kwigora bidihavuge ngo ibintu by'amoko nibikora mu gutora nga mu Burundi hari imigambwe yaruki yabivuga gushiko hari imigambwe igizwe na byinshi bw'abahutu n'imigambwe izo no kwishyuka abatutsi mugambwe izo no kwishyuka abatutsi rero ikoni rimu izo no kuraba neza nimba abanywanyi babo bashobora kudehukirwa na ningene batariko barumvikana yuko udashobora gusanga bakoze migration nivuga ni migration ugasanga bahungiye mu uyu mugambwe cyangwa uriya abona yuko woba uri hagufi y'ubwoko bwabo kuko niko nibibona mu Burundi gushikaho ibintu bizohinduka ko abantu batora imigambi basomye neza bakayumva nibaza ko ari uyu munsi cyane cyane mashaka kuvuga nibaza yuko Arusha turi mu mwono kuvuga yerekana ingene abantu bagabana ubutegetsi ibintu bisaba abantu dini grande morality grande morality no kuvuga abantu bafite igihunca n'ijambo yumva icyo agiye gukora ikintu cyane mashaka kuvuga urabona neza yuko uko ubutegetsi bumeze mu Burundi hakiriho akantu ko kumenga leta uko zipangwa mu Burundi ziba zigabuye mu migambwe kuko urabona abashyiranganyi baca batanga imihoho kubera umukuru w'umugambwe ugacusanga rero mbega akiso guverinemanza ni ukuvuga ngo ingene igihugu gitwagwa ingene abashyiranganyi bakorana bigenda gute
tukiri kuri wenyine ndabona kanya kagiye nashaka mu gusozera ndababaze mwese umwe wese ambwire ukuntu uruhagararo hari muri iki gihe mu mugambwe ipona na muri leta mbega leta abashikanganji kugira ngo hasubire kuboneka umugambwe ipona muri leta bizogenda gute ugo ruhagara guhera gute tutangwe kuri wenyine Patrick Désiré amuremye mu gihe kiri munsi y'amasegonda 30
urakoze nibaza ko ngaho hariho ingendo zibiri bwa mbere nuko imana zibiri zitumvikana zoja hamwe mu maguru maja kugira ngo zirabe ingene zosubiza abanywanyi babo muri leta ingendo ya kabiri ishobora kuba nuko bashobora kwigarura cyane nkuko turi imigambwe yigabuye hanyuma hakagira umwe muri bo arungikira abajya muri leta CNDD mugabo nibaza yuko inyishu yobaye nziza kandi yohumurije abantu bose n'uburundi bwose yobaye iyo ya mbere yuko bahurira hamwe mu maguru masha bagasubira bakumvikana bakaraba amategeko yabo abagenga kugira ngo ibintu bisubire uburyo mu mugambwe ipfuna bice bisirano no mu buryo muri leta nyine
ego me mushya ntahe Evariste Ngayimpenda namwe mu majambo make cyane rwose munsi y'umunota umwe munsi y'iminota amasegonda 45 nashaka mutubwire uruhagarara gohera gute muri iki gihe
amajambo nabiri nariko vuga ko leta yoreka umugambwe w'agasigana ukifunganiriza ibyaro kuko n'icyo kibazo cyo kumvikana atasiga muri imyari karavuga cyasa n'icyahezi mwa kubera umushyikirangano w'Imana adashaka ko umugambwe usubira kuba umugambwe niwe ari karabura bo
ego me musha
kabiri abo bantu bagwanira ibibanza bakatumwa na CNDD cyangwa umugambwe w'agasigana itona yinza bo tuma bagenda bakinjira nyine muri CNDD kuko nifisi n'ibibanza byinshi hari makabahize bibanza bakeneye umugambwe bakawureka
moshi anahe Francis ngaruko namwe musozere nashaka mutubwire ukuntu mubona ugo ruhagara gohera muri iki gihe kugira ngo bose bumve ko ugo ruhagara baruvuyemo neza ibintu mwifuza ko byoshika muri iki gihe nk'ibi
ubwa mbere na mbere nuko umugambwe w'adasigana usubirana kugira rero usubirane abantu basubire kwiyunga niyo hagari kugorura imirimo itabo ubwa mbere na mbere urabona nkuko kwama bari ko barambika abantu bera ngo munabaje muri CNDD-FDD ibyo baje neza ingene politiki meze abantu bayaga cyo ni cyambere kuko burya kugira ngo mu kirundi bafite umugane bati ugwanya ugwimo agwima ururimi nibanze bari kiyongera yo kuvuga nabi cyo ni cyambere ikindi cyakabiri mu gihe bagiye kwisunga za sentare kugira ngo zibatunganirize byatunaniye igatanga umuco niba ukurikize bareke kwama bari ko bayifatira mu gahanga inzego zose z'igihugu niba kurikiza amategeko kandi birazwi neza yuko honorable niyo yankana atage gutwara mugamba aje gutegura amatora nibaza kubwo hako dutumwanya dushiraho amakomisiyo ni platforme dutegura amatora nibatogwa batware tuzobasaba nibatatogwa nawe abazo batowe ntibace babifatira mu gahanga ngo turazi ingene byagenze
Francis Ngaruko urakoze cyane gose kuri aka kanya watoye kugira ngo tuganire. Patrice Desire yamuremye nawe ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire. Evariste Ngayimpenda wakoze cyane gose kuri aka kanya nawe watoye kugira ngo tuganire. Hanyuma nkuko twabivuza kanya katubanye gato cyane gose n'ico gituma ndabateye akamo kugira ngo tubandanirize aho twadushitse mu minsi iri imbere mu nkundiye zosubira kwatera akamo. Mwakoze cyane. Turabashimira namwe inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro by'iradio ijwi ry'Amerika. Mugira amahoro n'umunsi mwiza.